ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muriko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kaze mu makuru yo kuri no mugoroba muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ambasade y'u Burundi muri Afrika y'Epfo iratabaza abarundi barenga 90 bafungiwe muri ico gihugu mu gisagara ca Pretoria.
Abarundi bashika 56 barahagaritswe mbere n'ubu bakaba gifungiwe mu ico gihugu, kandi uburyo bafunzwe mu kaba ari uburyo bubabaje cyane kandi butubahiriza agateka kazi na muntu. Hariho n'abandi mbere 34 bandi bafungiwe ahahoze isoko yahiye.
Uyo ni Maître Prime Mbarubukeye arongo ishirahamwe ONLCT Uwe Ton Frère rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira. Israeli yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu vya gisirikare b'umugwi Hamas yateguye ibitero vyabaye ku itariki 7 y'uku kwezi kwa 10. Umwami w'Ubwongereza Charles III yatanguye urugendo rw'imisi 4 mu gihugu cha Kenya. Naho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatumiye inama inyuma yaho ikivunge c'abantu ciroshe mu kibuga c'indege ca Dagestan bashikamwo abanyeisraeli mu ndege yari iturutse muri Tel Aviv. Idonido na yayo makuru yose tuyace ijyanino mukanya mugume ku maradio yanyu. Amakuru tehere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Israeli kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu vya gisirikare b'umugwi Hamas yateguye ibitero vyihaye inkumbi vy'uyo mugwi vyabaye mu bumanuko bw'igihugu ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Fidel Niyonga barabandanya iyi nkuru.
Igisirikare cha Israel nibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibishin bet kuri uyu wa kabiri vyasohoreye hamwe itangazo rivuga ko Nassim Abu Ajina yishwe mu gitero cha bomb. Iryo tangazo rivuga ko Abu Ajina yari ayoboye umwe mu migwi y'abagwanyi ba Hamas witwa Beit Lahia Battalion. Uyu munsi nyene igisirikare cha Israel catangaje ko cakoze ibitero mu bice 300 muri Gaza mu masaha 24 narangiye gikoresheje inteko zigwanira mu kirere no ku butaka. Camenyesheje ko abo cita abakora iterabwoba batari bake b'umugwi Hamas bishwe muri ivyo bitero. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas ku munsi wa mbere bwatangaje ko abantu barenga 8,300 bishwe mu bitero vy'indege z'ingwano vya Israel. Benshi muri bo akaba ari abafasoni n'abana. Ishirihamwe rijejwe gutabara Save the Children rivuga ko abana barenga 300 bishwe mu ntambara hagati ya Israel na Hamas. Ibitero vya Israel vyabaye amasaha make nyuma yuko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ateye ivyatsi akama makungu yateye kamusaba ko hoba gahengwe mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Netanyahu yatangaje ko kuba ari gukora ivyo mugwi Hamas wifuza ko ari ibintu bitazoba kubera iki ari gihe cingwana.
Umwami w'Ubwongereza Charles III ari mu gihugu ca Kenya mu rugendo rwiwe rwa mbere mu gihugu kiri mwishirahamwe Commonwealth rigizwe n'ibihugu bivuga ururimi rw'icongereza. Fiden Yongabo kandi arabandanye.
Umwami Charles III n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bashitse ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Bakiriwe kuri uyu wa kabiri na perezida wa Kenya William Ruto mu ngoro iwe. Ambasade y'Ubwongereza muri Kenya yatangaje ko umwami Charles III azobonana n'abasekombata kugira bashimire ku ruhara bagize mu gufasha Ubwongereza mu ngwano z'isi yose uko ari zibiri zabaye. Ibiro by'umwami Charles III vyatangaje ko azokwemera ibihe bibi vyaranzwe n'intwaro ya gikoloni y'igihugu ciwe. Umwami Charles III n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bagendeye imva y'umugwanyi aguye ku rugamba tamenyekanye mu kibanza citiriwe Uhuru. Ijambo rye giswahili rivuga ubwigenge. Umwami Charles III na perezida wa Kenya William Ruto bashize urugori rw'amashugwe kuri iyo ntatemwa imbere y'uko baja mu kibanza kiranga insinzi y'ukwikukira kwa Kenya mu mwaka w'1963. urugendo rw'umwami Charles wa gatatu n'umwami kazi Camilla rubaye mu gihe Kenya iri kihimbaza imyaka 60 irangiye ishikiye intaya yo kwikukira. Kenya n'Ubwongereza birafitanye imigenderanire myiza yamara rimwe na rimwe. Iyo migenderanire yarabaye imwe ibibazo kubera urugamba Kenya yamaze mu gihe kirekire kwo kwikura ko intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza. Abanyakenya ibihumbi n'ibihumbi barahasize ubuzima muri ubwo rugamba.
Tuzi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bategetsi bakomeye babiri muri leta ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri bishuye ibibazo mu nama nkenguza amateka ya Amerika ku miliyaridi 105 z'amadolari agenewe Israeli na Ukraine hamwe n'iyindi migambi nyamukuru yerekeye umutekano leta yiwe yasavye. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi.
Urakoze Oriana umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi Lloyd Austin bishuye ibibazo vy'umugwi w'inama nshingamateka ujejwe amafaranga leta ikoresha ni mu gihe leta ya Perezida Joe Biden iri kigerageza guha Ukraine na Israel ubundi buryo bwo kwivuna umwansi. Ibibazo abagize umugwi w'inama nshingamateka ujejwe gutanga amafaranga leta ikoresha badije Anthony Blinken na Lloyd Austin yerekana ko bitazokoroha kuri Kongre ya Amerika kubyereke gushyigikira imigambi ya Perezida Biden kubyereke igihugu cya Ukraine. Perezida Biden akarondera imiliyaridi 61 y'amadolari agenewe Ukraine ariko abikora mu mwizero ko atazosubira gusaba Kongre amafaranga agenewe Ukraine mbere y'amatora ategekanijwe kuba mu mwaka uza w'2024. Muri rusange abademokrati hamwe n'abarepublikani muri Kongre ya Amerika barashigikiye umugambi wo guha Ukraine na Israel amafaranga agenewe kwivuna umwasi yamara hari igitegeko gitera kiyongera cy'abarepublikani bafite amazinda ku byerekeye gufasha Ukraine ngaya makuru yo muri aka kanya.
Urakoze cyane Fidel kandi uradufite inkuru yerekere Lionel Messi umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru waturuka mu gihugu cya Argentine yarayatsindiye kandi gashimwe ku mupira w'inzahabu kagira akumunani nk'umukinnyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka wa 2023 yakaronkeye i Paris mu Bufaransa ejo ku munsi wa mbere. Fidel tubwire ibindi.
Lionel Messi yatsindiye ako gashimwe kagira ku munani inyuma yuko afashije igihugu ciwe ca Argentine gutsindira igikombe c'isi yose c'umupira maguru muri Qatar mu mwaka urangiye w'2022. Ibindi bihe yatsindiye ako gashimwe hari mu myaka y'2009, umwaka w'2010, w'2011, w'2012, 2015, 2019 no mu mwaka w'2021. Igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru nicyo gikombe atari bwatsindire mu buzima bwiwe bw'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Lionel Messi afite imyaka 36 yarangije mu kibanza cya mbere imbere ya Erling Haaland umukinnyi w'umusatirizi mu mugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere Manchester City wo mu Bwongereza na Kylian Mbappe bahoze bakinana mu mugwi Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Messi yarashimiye umumenyereza mukuru w'umugwi serukira igihugu wa Argentine abo bakinana muri uwo mugwi n'abakozi bawo kubera batumye atsindira agashimwe k'umukinnyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka w'2023. Yavuze ko anezerewe cyane no kuba yatsindiye ako gashimwe. Yatangaje ko ari iteka kuri we atazokwigera yibagira. Yavuze ko gutsindira igikombe cy'isi yose aricyo kintu batari bwashike ko. Yahaboneye akaryo ko gushimira abantu bose bafashije gutuma igihugu ciwe cya Argentine gitsindira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka urangiye w'2022.
Ayo sera makuru agezweho hirya no hino ku isi muheje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresi zacu za YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turabandanya mu karere k'ibiyaga binini. Ubuserukizi bw'Uburundi mu gihugu cha Afrika y'Epfo buratabariza abarundi barenga 90 bafungiwe muri ico gihugu mu gisagara cha Pretoria. Nka bose bafunzwe bagirizwa ko ivyangombwa vyabo vyahezwe bakaba batararonka ibindi. Pierre Claver ni inkuru arabitubwira.
Abo barundi bafungiwe mu gihugu cha Afrika y'Epfo bagwiriyemo abagabo nkuko umwe muri bo yabitwiganiye naho atashimye ko amazina yiwe amenyekana ku mvo z'umutekano wiwe kandi akaba nafunzwe yavuze ko abenshi bafatirwa ku buzi mu mamodoka mu bunywero canke ku bibuga by'indege bashaka gusubira mu Burundi. Yaseguye ko abambere batanguye gufatwa ku bwinshi mu mpera z'ukwezi kw'icyenda isakwa rikabandanya muri uku kwezi kw'icumi. Userukira Burundi muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo yandikiye urwandiko abarundi babayo ababwira ko ifatwa n'ifungwa ryabo aserukira leta y'umutima uhagaze ibiro vyiwe. Muri urwo rwandiko ijwi rya Amerika ryaronse ambasader Alexis Bukuru yanditse ko ibitigiri by'abafungwa vyabaye umurengera kandi ko biguma biduga. Asigura ko bamwe mu bafatwa bagirizwa kuba muri ico gihugu ata burenganzira babifitiye hame n'abagirizwa kurenza ikiringo ntarengwa baba baha we cyo kugaruka ku butaka bwa Afrika y'Epfo. Yongera koko hari n'abafashwe bagafungwa bagirizwa ibindi byaha nk'ubusuma, ugufata ku nguvu abakenyezi n'ibindi. Ibitigiri ijwi rya Amerika ryamenye rikuye mu Barundi bafunzwe rivuga ko abafunzwe barenga 90 bose bafungiwe mu gisagara ca Pretoria. Icyo gitigiri kiremezwa kandi n'ishyirahamwe ONRCT Weton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira buciye mu kinywa rikorera i Bujumbura. Twavuganye na Maitre Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe ryakoze mbere amatohoza kuri ico kibazo.
Aho dusanga abarundi bashika 56 barahagaritswe mbere n'ubu bakaba gipfungiwe mu ico gihugu kandi uburyo bapfunzwemo bukaba ari uburyo bubabaje cyane kandi butubahiriza agateka kazi na muntu. Hariho n'abandi mbere 34 bandi bapfungiwe ahahoze isoko yahiye iri muri ico gisagara nyene ca Pretoria muri Afrika y'Epfo. Bose hamwe rero bakaba ari abarundi barenga 90 bapfunzwe kandi mu buryo bubabaje mu gihugu ca Afrika y'Epfo.
Iryo shirahamwe ryamenye kandi ko hari bamwe bamaze kugwa muri ayo mabohero kubera kubaho nabi rigasaba ko botabagwa. Maitre Mbarubukeye kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Batatu muri bo baramaze kwitaba Imana, bitabye Imana itariki 28 z'uku kwezi kwa 10 umwaka w'2023 bapfuye kubera inzara. Kandi tugace dusanga ko muri abo nyene harimo 17 b'abarundi nyene hamwe n'abatandatu bava mu gihugu ca Kenya bose bafungiwe hamwe mu kandi gasho. Dusaba rite burundi ko ifashije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubwimukira ni kuvuga OIM bagashobora kuvugana n'ibyihugu bafungiwe kugira ngo abarundi bapfunze muri ubwo buryo ahubwo bashobore gutahukanwa mu gihugu cyabo cy'amavukiro cy'u Burundi.
N'umwe mu barundi bafungiweyo yemeje ko hari abamaze kuhasiga ubuzima naho ijwi rya Amerika ritashoboye kuronka irindi soko ryigenga canke abatwara igipolisi i Pretoria ryo kwemeza ko koko hari abapfiriye muri ayo mabohero. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo kibazo bakizi neza. Icyo bikoze Albert Shingiro yatubwiye ko ari mu kazi kadatuma avugira kuri mikro zacu. Ambasaderi Shingiro yatumenyesheje mu butumwa bwanditse ko ari kibazo ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo buriko burakurikiranira hagufi. Shingiro yavuze kandi ko icyo gitigiri c'abarundi barenga 90 bafunzwe gishobora kuba ari kinini. Yemeye ko abo ubuserukizi bw'u Burundi buzi badashika 10 kandi ko hari umwe yavuye ari kugwa. Mbarubukeye ku bwa bagenzi we bo mu mashirahamwe yigenga nk'iriharanira kugwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero agasaba ko leta y'u Burundi yofasha abarundi bafise impapuro zaheze bari hanze y'igihugu.
IPAF tanga inkaratasi zinzira mu Burundi yoshiraho amabiro yavyo muri ambasade izarizo zose ziri hanze y'igihugu kugira ngo yuko abarundi bari hanze bokoroherezwa mu kuronswa izo nkaratasi z'inzira bari muri biriya bihugu nyine bagiyemo batarinze kugaruka ngaha mu Burundi. Ari cyo gusa cyo nyine kibazanye cyo kuronuvera izo mpapuro.
Aha umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yabwiye ijwi rya Amerika ku buryo bwo kubafasha buriho. Shingiro asigura ko icyo ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu bitandukanye ku isi bukora ari uguha impapuro z'inzira zifata kibanza uwo urupapuro rwiwe rwaheze kugira ngo ashobore gushika mu gihugu cy'amavukiro kurondera urumari gihe kinini. Yasiguye ko ubwo bushikiranganje ataburenganzira bufise bwo gutanga impapuro z'inzira. kanatsinda mu Burundi pasiporo zitangwa n'ubushikiranganje bw'umutekano kandi ubusaba ubwo rupapuro murekarengane abwirizwa kwicikira mu biro by'igisata PAF kibijejwe ubwiwe nayo ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo bwafashe ingingo yo kugira rusansuma rw'abarundi bose baba muri ico gihugu mu rwandiko rwiwe ambassadeur Alex Bukuru yatangaje ko ari mu ntumbero yo gufasha byihuse umurundi yugira ingorane aho yo bari hose muri ico gihugu Pierre Claver ni inkuru ku byijwe rya Amerika
akoze cyane Pierre Claver kuri iyo nkuru mu Burundi abakoresha amabarabara yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baridoga ko ashaje kandi ko abononera ivyuma vyabo bagasaba ko yosanurwa umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara avuga ko umugambi wo kuyasanura uhari ariko ko uburyo bw'amafaranga butaraboneka inkuru y'ishwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo umusonera musomegwa na Thierry Ndayishimiye
Amwe mu mabarabara sinzikaye cyane ni nk'ibarabara nimero zitatu Bujumbura Rumonge agace gaherereye mu mazone ya Kinindo na Kanyosha turi mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura ushitse muri ako gace bwa mbere iyo kwibaza nimba kari karashizwe mu kaburimbo abagendesha amakinga amapikipiki amatagisi n'amabisi bavuga ko ibyuma byabo bihononekarira kandi ko n'ubuzima bwabo buhasigara
nkatwebye tugendesha ibyuma kubera ibarabara riguma cyononekara ari n'ibinogono byi
Nukuri ibarabara ririfashe nabi gose cyane kabisa. Tuvuga yuko n'ahantu hahoraga kaburimbo hose ubungira ngo wege muri habona hose gusa n'ibinogo gusa. N'ibinogo gusa kabisa imodoka zacu zirahahonera zirahonera cyane. Nukuri imodoka zacu zononekaye gose n'ibishimu gusa. Twende tuzi ibyo turi bukore kabisa.
No mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura abahaba n'abagendesha ibyuma bavuga ko amabarabara atera sinzikara. Akarorero ni barabara nimero 9 Bujumbura bubanza agace kari hagati y'amazone ya Ngagara c'ibitoke na Kinama. Naho nyene ahahori kaburimbo harangwa ibinogo gusa. Abaricishamo ibyuma nabo nyene bababazwa nuko ibintu byifashe.
Dushobora gukora indwi yose tutagwaye umugongo. Ibyuma byacu birahasinzikarira. Murutisera ravunagurika mundwi tuja mu igaraje nk'ituruzenga zine
kumunsi kumunsi mwiri barabara bya ubanza amasanganya goma yiyongera
igi rero biva kubera ibarabara ni ribi cyane
mvuri guye amazi sanga yabaye meshi akaja gahagashaye mvuri taragwe vumbi ryari gishi cyane gatuma n'amaso yononekara
mu mabarabara yo hagati mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura harayaca hari inyubakwa zikomakomeye nayo nyene ateye agahinda muri ayo harimo igitiriwe umuryango mpuzamakungu ONI Avenue des Nations Unies riri muri quartier Kigobe yepfo muri zone ya Ngagara rica kandi imbere y'inyubakwa y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakoresha iyo barabara ntibatahura igituma gibagiwe
ko by'ukuri ribarabara niri tworoherezana gatonya murabibona namwe ngene rimeze cyuzuye ibintu uko cyuzuye ibintu bimeze nk'amabuye byaramaze kononekara imodoka zacu zirahagira ikibazo donc imodoka nishobora kumara ukwezi irotire zitarononekara ni ukuvuga ngo twama mu igaraje iyo imvura iguye hoho rero nari ikinogo ntushobora kuhabona
abakoresha amabarabara yo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura basaba ko ayo mabarabara yosanugwa bababazwe n'ingene ayo mabarabara meze kandi bama batanze amakori n'amatagisi leta ivuga ko abava ko akabagaruka ko ariko iyo mvugo ni jane n'ingiro
bikore turaritanga bakavuga yuko bagomba badukorera ibarabara ariko ntibyigera bijya mu ngiro ibyo rero biratubabaza
hariho n'amafaranga honyene twaba dutanga mu mwaka ku mwaka 50,000 tuvuge ngo ku taxi ayo mafaranga ngo yari yateguwe kugira ngo amabarabara akogwe kuva tuyatangana n'uba amabarabara aracyari kujya nyine
urabona ibi bihe turimo amadokima guma duga tusaba leta rero ko iyo dufasha ibarabara bakarikoresha
umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB yishura ko muri rusangi hari umugambi wo gusanura amabarabara yaba yaje mu gihugu hagati canke yo mu bisagara ariko Sylvestre Nsanzerugeze yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko habaye ibura ry'ibikoresho kugira ibyo bikorwa byo gusanura ayo mabarabara bitangure
Samabarabara yose kocha dukorera icyarimwe kuko n'uburyo ntibubitwemerera ko dushobora gukorera amabarabara rimwe yose y'u Burundi icyarimwe hariho amabarabara tuzoca twihutira cyane gusumba yandi ni ibarabara riva mu Kigobe aho bita kuri PAF rigenda rica imbere ya ambasade y'Abanyamerika ni barabara ribabaye cyane rikeneye ko isubirwamwo n'acyo gituma riri mu ya mbere azoca atangurirwako
ibintu biruko mu gihe muri uno mwaka w'2023 ushiru 2024 mu mafaranga leta iza yaratanguye gukoresha ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi gitegekanyirijwe amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyaridi 37 amafaranga bahinga mu byo kubaka amabarabara batashimye ko bakunze ibijwi rya Amerika babafata amajwi bavuge ko ari make bafatiye kukuna amabarabara yo mu gihugu yifashe muri kino gihe.
Bitire mu Burusiya Perezida wa Burusiya Vladimir Putin yahamagaje inama hinyuma yaho ikivunge c'abantu cyashwaye mu kibuga c'indege ca Dagestani barondera abanyisraeli mu ndege yari iturutse I Tel Aviv. Timistoke Mutijima abaha iyi nkuru.
Prezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatumije inama y'abakuru b'inzego z'umutekano n'iz'igipolisi kuwa mbere nyuma y'umunsi umwe kivunje cy'abantu kiroshye mu kibuga cy'indege cy'akarere ka Dagestan ubwo indege iturutse I Tel Aviv yari imaze kuhagwa. Amakuru aturuka mu Rusiya ahamya ko abantu basaga 100 n'ayandi barakaye cyane biroshye kuri kaburimbo y'ikibuga cy'indege cya Makashkara umurwa mukuru w'iyo ntara yiganjemo abayisilamu ku cyumweru nimugoroba bashakisha abagenzi b'abanyayisiraheli. Ministeri ishinzwe ubuzima ya Dagestan yatangaje ko abantu 20 bakomeretse, babiri muri bo bakaba ari indembe. Muri abo bakomeretse harimo abapolisi n'abasivile. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu iyo ntara yo itangaza ko abantu 60 bafashwe n'inzego z'igipolisi muri ako kaduruvayo. Iyo ministeri ntivuga niba hari ibirego yatanze kuri abo bafashwe, ariko inzego z'ubushinjacyaha z'u Burusiya zatangaje ko zatanze ikirego cyo guteza imyivumbagatanyo y'igihiriri. Itangazamakuru ryo mu Burusiya ryemeza ko urwo ruvunge rw'abantu rwagose indege ya kompanyi y'Abarusiya yitwa Red Wings ruturutsaho indege yururukira, ndetse ko ahubwo n'abapolisi nta kintu kigaragara bakoze cyo gukumira icyo gihiriri nubwo nyuma yaho imvururu zaje guhosha. Ikibuga cy'indege cya Makashkara cyahise gifunga kugeza kuri uyu wa kabiri mu rukerera. Presidansi y'u Burusiya Kremlin yo yavuze ko abahembera izo mvururu baturuka hanze y'u Burusiya, ndetse n'umuvugizi Dmitri Peskov yongeraho ko inama yatumiwe izasuzuma umukuntu ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi bishakisha uko byakoresha intambara yo mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo bitane n'u Burusiya. Kuri uyu wa mbere ibiro ntaramakuru bya leta by'u Burusiya RIA Novosti byasubiye mu magambo ya guverineri w'umujyi wa Dagestan Sergei Meryokov, aho yemeza ko imvururu zo ku kibuga cy'indege zateguriye ku muyoboro wa internet wa Telegram n'abantu bo muri Ukraine bagamije kudobya imibanire muri Dagestan no guteza imvururu. Ikinyamakuru kigenga cyo mu Burusiya cyitwa Medizona cyo kivuga ko hari imiyoboro ya Telegram yo mu Burusiya yari yatangaje mbere y'izo mvururu ko hari impunzi zivuye muri Israheli zari zitegerejwe kugera muri Dagestan. Icyo kinyamakuru kivuga ko umwe muri iyo miyoboro ya Telegram washinzwe n'umudepite w'u Burusiya witwa Ilya Ponomaryov ubu wahungiye muri Ukraine akaba ngo afite umutwe w'inyeshyamba zikorera mu Burusiya rwagati. U Burusiya bwakomeje gukerensa bwigengesereye impande zombi z'intambara ya Israheli na Hamas. Iyi ntambara ikaba ihaye ubuhumekero u Burusiya kugira ngo bwongere bugaragaze imbaraga mu ruhando mpuzamahanga. U Burusiya bwanaboneraho bukigobotora injishi y'ibihugu bikomeye bigamije kubuha akato kubera intambara yo muri Ukraine. Nyuma y'imyivumbagatanyo yo muri Dagestan, ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu byatangaje ko byizeye ko inzego z'umutekano z'u Burusiya zizubahiriza inshingano zazo zikarengera abanyayisiraheli n'abayahudi bose aho bari mu Burusiya, ndetse bukanacubya imikorere y'abashaka gutoteza abanyayisiraheli n'abayahudi. Guverineri wa Dagestan Merikov yavuze ko abagize uruhare mu mvururu bose bazafatirwa ibyemezo. Atangariza ku muyoboro wa Telegram ko ibyabaye ku kibuga cy'indege ari agahomamunwa ku inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zigomba kubifatira ibyemezo bikwiye.
Radijwi rya Amerika amakuru arabandanya mu bandanye mu radijwi rya Amerika no ku mbuga zacu. Lionel Messi umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru aturuka mu gihugu cya Argentine yaratsindiye akandi gashimwe k'umupira w'inzahabu kagira ak'umunani akaba ari umukinyi wa mbere ku isi uyu mwaka wa 2023 yayironkeye ako gashimwe I Paris mu Bufaransa ejo ku munsi wa mbere. Lionel Messi atsindiye ako gashimwe kagira ak'umunani inyuma yuko afashije igihugu ciwe cya Argentine gutsindira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru muri Nyamata mu mwaka wa 2022. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Steve Derrick Ndizeye akurikiranira hafi ivyerekeye inkino na cane cane umupira w'amaguru ari mu gihugu c'u Sweden. Yatanguye ashira yishura ikibazo cyo kumenya niba kuba Lionel Messi yatsindiye ako gashimwe hari igitangaje.
Nibaza yuko atagitangaza kirenze cyari kihari kuko Lionel Messi n'imbere yuko ayo matora ya nyuma amutangaza ugiye gutahukana kugashimwe ka Ballon d'Or. Nibaza yuko amahigwe niwe yarayafise umuntu aragiye ibyo yaheruka gukorera igihugu cyiwe cya Argentine mu kugifasha gutahukana igikombe cy'isi yose. Hanyuma kenshi usanga rero umwe n'ibyo bikombe bikomakomeye ku isi na cyane cyane icyo gikombe cy'isi yose iyo umukinnyi agitahukanye usanga akenshi acyahabwa n'amahirwe yo gutahukana agashimwe ka Ballon d'Or cyangwa umukinnyi yitwaye neza gusumba abandi. Nibaza rero yuko atagitangaza kirimwo uraje n'amateka yako gashimwe ka Ballon d'Or n'amazina arahabwa amahirwe cyane kuko Lionel Messi ugeranije n'abamukurikira hafi cyane urabona yuko izina giwe iriza hejuru cyane gusumba abandi.
Kuba atsindiye ako gashimwe inshuro umunani ni ibintu bitari bwabe mu mateka. Urabona mu myaka yavuba uwundi mukinyi ashobora kuzoshikana ngaho canke n'urugero ruri hejuru cyane ku buryo bizofata igihe kugira haboneke uwundi mukinyi ashobora gutsinda gashimwe ka Ballon d'Or inshuro ngizo.
Ibipya y'inzahabu ya Ballon d'Or umunani nibaza yuko ari imboneka rimwe kandi nibaza yuko muri ino myaka ya hafi nta wo kwizera yuko tuzosubira kubona umukinyi ashobora gushikana imipira y'inza habo kuko urabona abari hafi yiwe n'abakinyi bakiri bato bafise amahigwe menshi cyane gushobora kuzotahukana umupira w'inzaho muri kazoza nk'umufaransa Kylian Mbappe ugashyiramo n'uwo munyanorvege Erling Haaland. Ariko rero nibaza yuko kuzobona umukinyi azokwegeranya imipira y'inzaho umunani nibaza yuko twobiha nk'imyaka nka 30-40 iri mbere niho kumbure tushobora kuzosubira kubona umukinyi atahukana imipira y'inzaho umunani.
Mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi harabaye impari nyinshi aho harabavuga ari we mukinyi w'akataraboneka ari ku rwego rwo hejuru ashobora kuba ari n'imbere ya Pele canke Diego Maradona. Abandi bakavuga imbere y'uko atsinda igikombe c'isi yose ari mukinyi rurangiranwa mugabo adashobora kuja muri urwo rugero ya Pele na Maradona. Ubu asinze umupira w'inzahabu inshuro umunani akaba yaratsinze n'igikombe c'isi yose. Ni kiye kibanza mu muha mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi mugereranije na Pele na Maradona?
Nibaza yuko muri ino myaka ya hafi twovuga aho twamubonye nibaza yuko imipira y'inzahabu umunani yongeye kwerekana no gushimangira yo Messi ari umukinyi urangiranwa uyu munsi twofata nk'umukinyi wa mbere ku isi. Nibyo ubushimwe bwa Ballon d'Or mu myaka ya hera ya kera bwahabwa na cyane cyane abakinyi b'Iburaya kuko nk'abakinyi nka Pele abakinka Diego Armando Maradona hari imyaka batari bemere guhabwa ubwo bushimwe bwa Ballon d'Or. Nibyo babaye abakinyi beza ariko uyu munsi urabye iterambere ryo guhanahana makuru amateleviziyo mpuzamakungu ubuhinga bwa none bw'ama social media biraboneka rero yuko Lionel Messi abayeho mu gihe kiwe mu bihe bidasanzwe by'iterambere by'isi iterambere ry'umupira w'amaguru. Ibyo rero bigacya bimufasha nawe kumenyekana cyane agakundwa cyane gushikaho rero uyu munsi dushobora gufata yuko ariwe mukinyi wa mbere w'umupira w'amaguru abayeho kandi bizogora kugira hongere kuboneka uyine umukinyi nkuko twari duheje kubivuga ashobora kuzotahukana imipira y'inzahabu umunani n'ubundi bushimwe bwihariye ku giti cyiwe.
Mu ijambo rimwe mu gihugu cyiwe cy'amavuko Argentine hari abamwinuba batamwiyumvamwo ko umwanya munini yamaze ari hanze akina muri Espagne mu mugwi Barcelona. Ubu kubera yabatsindiye igikombe cy'isi yose agatsinda na Copa America ubu bazomuha icyubahiro ko ari umuntu yanditse amateka mu gihugu cya Argentine bakamwiyumvamo.
Ibyo nibaza yuko byahindutse kuko urabye ku Argentine gutwara igikombe cy'isi yose igatwara na Copa America ibifashijwemo na Lionel Messi. Nibaza yuko ubu ari umwe mu bantu bafise icyubahiro kidasanzwe muri Argentine ekamene no ku isi yose. Nibaza yuko Lionel Messi nyuma yo gutwara igikombe cy'isi yose hoho yarashimange yuko ari umukinyi akunzwe kandi no mu gihugu cyiwe. Nibaza yuko icyubahiro agiye guhabwa ari icyubahiro kidasanzwe mu mateka y'isi na igihugu cya Argentine mu mupira w'amaguru.
Ndabashimiye cyane,
murakoze cyane.
Namwe
Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ariko mbere hari katubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije twababwiye yuko president wa Russia Vladimir Putin yatumye ko inama y'urukokoma nyuma yaho ikivunga c'abantu ciroshe mu kibuga c'indege ca Dagestani baronderamo abanyisraeli mu ndege rivuye i Tel Aviv twababwiye kandi yuko ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Afrika yepfo butabariza abarundi barenga 190 bafungiweyo muri ico gihugu mu gisagara cha Pretoria nka bose bakaba bafunzwe bagirizwa ko ibyangombwa byabo byaheze bakaba batararonka ibindi yatwabwiye kandi yuko mu Burundi abakoresha amabarabara bidogera kuba atameze neza akabononera ivyuma ayo rero ya makuru tubashikirije muri aka kanya murashaka kuyonka yandi kuri site yacu internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma na Diata. Thank you.